Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye: Umunyarwanda w'Umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa yitabye Imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83. U Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni abagera ku gihumbi barokokeye muri hoteli ya Milcolin yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Turamwakira mu kanya hano ku Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera uzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi. Ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Zambia ikeneye miliyoni z'amadolari arenga amajana 900 yo guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bwinshi hamwe n'uruzuba rw'umurengera. President w'ico gihugu Hakainde Hichilema abicishije mu butumwa bwo kuri televiziyo yavuze ko imiliyoni 10 kuri 20 z'abanyagihugu atwara zakozwe ko n'ingaruka y'ubushuhe bw'umurengera buzwi ku izina rya El Nino. Abakeneye ubufasha byihuta barenga imiliyoni 6 nk'uko President Hichilema abandanya abivuga. Yagize ati: uno mwaka Zambia yaronse imvura nkeya cyane, igisata cy'uburimyi n'ubworozi kirabangamiwe nta mwimbu uhari. President wa Zambia muri ico kiganiro yabandanije kandi agira ati: n'umutima uremereye ku izina rya leta n'abanyagihugu turasavye amakungu abikorera ivyabo amasengero n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki kudufasha guhangana n'ubugaragwa. Mu kwezi kwa kabiri niho Zambia yatangaje ibihe bidasanzwe bivuye ku bushuhe bwinshi ku miliyoni 940 ico gihugu gikeneye gifise 51 gusa mu madolari ya Amerika. Ubushuhe bw'umurengera El Nino ahandi buvugwa ni muri Zimbabwe na Malawi. Ivyo bihugu navyo nyene vyaratangaje ibihe bidasanzwe kubera ubwo bushuhe. Tuje tubandaniriza mu vya Ethiopia. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryaronse miliyoni za baba 629 zo gufashisha Ethiopia imaze igihe ibangamiwe n'ingwano n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe zirimo imyuzura n'uruzuba rwinshi. ONU yaronse amafaranga biciye mu nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye Geneve mu Busuwisi iteguwe na ONU, leta ya Ethiopia n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryasavye abagira neza gutanga umuriyaridi w'amadolari imiliyoni za baba 629 zabonetse zatanzwe n'ibihugu 21. Ibihugu vyatanze menshi ni bitatu. Leta zunze ubumwe za Amerika yatanze miliyoni 154. Ubwongereza butanga imiliyoni 124 n'ibihumbi 58. Mu gihe ubumwe bwa Buraya nabwo bwatanze miliyoni 139. Abanyagihugu bakeneye imfashanyo zihuta muri Ethiopia ni miliyoni 15 n'ibihumbi 500 nk'uko ONU ibandanya kubivuga. ONU isigura kandi ko mu gihe c'imvura imiliyoni 11 z'abanyagihugu ba Ethiopia bashobora kuzohura n'ibibazo by'ubukene bw'imfungurwa no gufungura nabi. Ibindi biharuro ONU itanga byerekana ko imiliyoni 4 n'igice z'abanyagihugu ba Ethiopia batayizabo. Ethiopia iri mu bihugu 10 vya mbere bifise abanyagihugu benshi begeranijwe makambi y'abateshejwe izabo. Abatanguje inama yo gusabira imfashanyo ico gihugu bakavuga ko kugira ngo kirengere ibibazo kirimwo muri vyo harimwo ivyama shure, ibitaro, inyubako, amabarabara vyabomaguritse mu ntambara hakenewe n'imiburiburi umuri yaridi umwe w'amadolari yokoreshwa mu mezi atatu.
Urakoze Diane Nini na Hazwe. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kira mwisa yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyarwanda umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa yitabye imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83 gana Rujugiro yari umushoramari wari waragabye amashami y'ubucuruzi bwe mu bihugu 9 bya Afrika Diane ninahazwe aragaruka ku buzima bwe
Nyakwigendera Rujugiro akomoka Inyanza mu Rwanda ashengeye nyuma y'imyaka myinshi yamaze abahanze igihugu cyo nk'impunzi umutunzi karuhariwe Rujugiro yamenyekanye mu rudandazwa rurimo urwitabi amazu n'ibindi yakoreye ahanini mu Burundi mu Rwanda muri Uganda Angola Afrika y'Epfo Kenya na Nigeria muri Uganda yahashoreye imiliyoni 200 z'amadolari yashize mu gisata c'itabi no guhingura imfungurwa aja gutanguza iyo migambi muri Uganda Imenyesha makuru vyamubajije impamvu uwo mutahe atawushoye mu Rwanda gwamwibarutse aca yishura ko atagishoboye gushinga imitahe mu gihugu ciwe kuko camwambuye ubutunzi bwiwe umwe mu butunzi bwiwe bwafatiriwe n'u Rwanda burimo inyubakwa y'ubucuruzi Union Trade Center UTC iri ku murwa mukuru w'u Rwanda ikigali yatejwe icamunara mu 2017 UTC yagurishijwe imiliyari ziri munsi indwi mu mafaranga y'u Rwanda mu gihe nyakwigendera Rujugiro yemeza ko ibikorwa byo kuyubaka vyamutwaye imiliyari 200 ico gihe aya mafaranga yangana ni miliyoni 15 z'amafaranga y'abanyaburaya ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi bwagirije umuhisi Rujugiro gushigikira abatavuga rumwe nabwo mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu 2013 ari mu rugendo yakoreye aha Washington DC yarabihakanye agira ko ahubwo yibutsa ko ari mu bafashije FPR inkotanyi muri ico kiganiro cihariye umuhisi Rujugiro yahaye mugenzi wa Etienne Karekezi yamubwiye bike mu vyaranze ubuzima bwiwe
Navukiye Rwanda mbayo abariho ntangira amashuri ariko mpava ntana yarangije mfite imyaka 19 ngende Burundi Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza mba mu bantu yafunze mara mu myaka 3 ngira imana ndamucika hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantera izindi ngorane bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe
mwafashije umuryango wa FPL ku buryo bw'umwihariko
birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi nari mu cyama muri FPL ndi muri committee executive nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien ntacyo nshobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo
umugwizatunga aya batwa Tribert Rujugiro hitavye rero imana ku myaka 82 abamwegereye bemeje ivyurufu rwiwe ku ijwi rya Amerika ntibatomoye ca muhitanye mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru tunabumvisha n'ikiganiro cyose yahaye ijwi rya Amerika mu 2013
Tribert Rujugiro ayabatwa yashinze ikigo yise Tribert Rujugiro ayabatwa Foundation TRAF gikora mu bihugu byose 9 bya Afrika yashoyemo imari gifasha urubyiruko kubona amahugurwa arufasha kubona akazi no kwihangira imirimo mu Rwanda nyuma genocide muri 94 Rujugiro yubatse umudugudu wamwitiriwe igikondo amazu yari yubakiye abarokotse batari bafite aho batura U Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni imwe abagera ku gihumbi barukukiye muri hoteli ya Milkoline yayoborwaga na Paul Rusheshabagina ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste
ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 94 mbere y'uko bitangazwa ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na Ntaryamira w'u Burundi bitangazwa ko iyo ndege yahanuwe wowe wari hehe wakoraga iki
murakoze cyane kuri iki kibazo cy'ingenzi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi itandatu gusa ngeze Kigali mvuye mu nama y'urayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya impungu wacu mutoya ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kujya muhira indege rero bayirasa narindimo nsangira na muramu wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusanga asangire natwe muri uwo mugoroba we yatashye kare yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika noneho yumvise zisekura kuko twari dutuye hafi y'i Kanombe umudamu yahise kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya kuko ikintu numvise ntabwo nigeze nari nigera kumva mu mibereho yanjye nyabuneka nimutahe ako kanya ndarahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we ntabwo nigeze n'imagina yuko ari uko abantu bazatandukana bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya nanjye ndataha nza kuva iwanjye bigoranye
none se muri hoteli Miricoline wahageze ryari ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora
mbere y'ibyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 1994 ntabwo burya nari ngiri direkiteri wa Miricoline ahubwo nari direkiteri wa diplomate kuko nari ari Miricoline na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe sosiyete yitwaga Societe Internationale de Gestion ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'imbirigi ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi nge nari ndi muri diplomate noneho rero guverinoma ya mbere bayishyizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevatura baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo rero banzanye ngeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi itatu mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone twumvise amasasu bisa na misile birimo bisekura hirya no hino ndetse bidasa no muri hoteli ya hoteli ya diplomate ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri Miricoline y'amasaha 24 kuko niho nari nkenewe direkiteri wa Miricoline yari yagiye yari umuzungu yagiye yari yarayafashe indege yagiye i Burayi nanjye rero njyewe direkiteri w'umwirabura njyenyine ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Miricoline ari naho twari dukenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira bashobora kuba bagirirwa nabi kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Miricoline wayoboraga ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki
ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane nk'uko wa mwana aririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere kandi jyewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose ntabwo ari abahutu abatutsi nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye gabo rero ba hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo no deta docteur deta nyiramirimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije umuntu navanye kuzimo bamaze kwica mukuru we finance yaba biciye muri nyabarongo barimo bahunga bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya batagira n'amazi yo kunywa n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana babo batanu bane pardon n'abana bane kwarafite abana babo batatu n'undi badopse kubazana tukabageza muri Milcoline mu buryo buruhije abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana kandi ni neza yose ntabwo muzahurira imbere ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye yewe abo ngabo ndabihorera nkikomereza kuko ntabwo ari bazampindura ngo bagire undi wundi bazashaka kumbawe yewe principe yanjye nuko ndi yewe kandi uwo ndi we niwe nzahora ndi we
Paul Rusesabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
Wijambo mugore no kwiteganyiriza.
Ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu bizwi bya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Martin Niteret yabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri
kuva mu kwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gushika ejo bundi itariki indwi z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane abantu barenga ibihumbi amajana abiri barakozwe ko n'ivyo biza harimo hafi ibihumbi mirongo ibiri bataye izabo n'amahegitari arenga ibihumbi mirongo ine y'imirima yononekaye amakuru yerekana ko imvura ibandanya iba nyinshi mu bice byinshi by'igihugu cyacu mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo biza leta y'u Burundi ifatikanije n'abayifasha mu iterambere ibandanya kugarukira ku miryango ishikiwe n'ivyo biza mu kuyiha ubufasha butandukanye ariko haracakenewe uburyo bwinshi bwo kubandanya icyo gikorwa
Minisitiri Ninteretse yanatangaje aho abari batuye mu Gatumba bazimurirwa
ubu rero tuvuga ko benshi batangiye kubyumva hariho ikibanza kitari gito mubimbi tugomba tukikotorandira uburyo nshi gutumara n'itangazo tuzisohoye kugira nka mu Gatumba ba mbere tuje tubajana imubimbi tubakire ibyo dushoboye nabo nyine bashiremo twabuzo bafise uburyo kugira baronke aho baba batakuma bakibaguzwa ngo mazaraje mazaraje twababwiye rero ti mwebwe nimuhave he nabo twahaye n'amafaranga kuje gupanga inzu kugira bave aho hantu hari ngorane bagende ahantu bashobora kuba benshi ntibashimye kuje gupanga bagumye hahandi mengari udusuma kutuma twakwegera muri ibyo bibanza kandi bafise ingorane wowe twaragize ibakwe nuvuga ko twagize ibakwe kujyanye no mu Gatumba ko turabasansibiriza babonye nabo nyine ko ari kibanza kukibamwo ari ingorane biteye kuko twe ndushaka gukoresha ingufu ko twe gukoresha ingufu twashaka gukoresha ingufu twazikoresha nabo njya nyine tukazikoresha bakagenda mugabo twaciye twahisemo kubumvisha ko aho bariko baraba naho bahihambirira atabuzima buhari ubemere rero kuzokwimuka uno munsi ariko kuvuga ko batangiye kuvyumva kuko amazi naho ugira gute nta ngufu ushobora gukoresha ku mazi icyo ukora urayabisa amaze gusubira inyuma bikunze ukagaruka umaze kuraba neza ko atariske nyacanuye
ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi Martin Ninteretse amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki yakomeje gusaba ko leta yakwirura igatangaza ku mugaragaro ko yugarijwe n'ikiza kizamuka ry'amazi yatanganyika ubutumwa bwabo babushyikirije abanyamakuru Thierry Vendayishimiye
dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza hanyuma igafata ingingo zose zijana nuko ikiza kiba cyateye mu gihugu
akaba itari France etat d'urgence kuko yuko umunsi umwe bidasanzwe
abona abagize amashyirahamwe yigenga batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijanye no gukingira abanyagihugu bose babona bakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango. Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orecome numwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu babyiboneye kuri uyu kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara
twebwe ntidukaneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikira nganje icyo zitagishizimwe nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubu biri mu mihana y'abantu biriko birarya abantu ibi bintu nikiza leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo warondera bayifasha bayifashe ego n'ibyo hari byishoboye mbwa n'ibyo dashoboye.
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo.
Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo kukijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu mwese mwabibonye mu gatumba abantu baracaba mwajya amazi kuburyo bashobora gutegwa n'ingwara ingingo ya mbere leta igomba gufata ni kwimura abantu abantu bobo ntibagira iyo baja leta igomba kurondera aho abantu baja ikabimura gira kabiri nuko ahantu hari amashure hari ibitaro hari amashengero leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske atamuntu numwe afite ubunyanya bwo gushobora kuza gushyiraho abantu nkaje amashuri mujye kubona mu gatumba.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika. Gervais Nibigira nicegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP
gihambaye n'uko leta umunsi ubona yuko ari ikibazo igasaba imfashanyo akaba iyo bita mu Faransa etat d'urgence kuko yuko umunsi umwe bidasanzwe kandi uyu munsi ubona yuko leta ni ngo umunsi sihiri yuva mu gacerere ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo zaba iz'ubuhinga.
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye.
Turazi yuko amazi ya Tanganyika si ubwa mbere aduze ariko hama habaye kenshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo ntiyasubira gushika hazobe hariho integuro.
Ishyirahamwe Orecome rivuga kandi ko amashuri hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane haba mu gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi ubwiherero bwarabomotse n'ibindi agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye. Naho abarongoye umugujejo gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga mu nyuma bagasanga basubiyeyo. Gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka.
Uyu munsi usanga umuntu nintekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugera mu gikiriza umubajije tugiye hati ngiye muhira nari muhira ugiye gukora iki Barundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama ibyo twita solution durable biri ubushyirangi bwo gushyikirana bwaba bafasha ubwo bushyirangi kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo ntabwo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi.
Naho ikigo Ijebu kijejo kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 77 kuva amazi ya Tanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cyane cyane muri zone ya Gatumba hamaze kwitaba imana abantindwi batanu bariwe n'imvubu babiri bariwe n'ingona. Ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tukivuga ku Burundi mu ntara ya Makamba haravugwa ibura ry'imiti, abahatuye bakavuga ko naho ibonetse ibihenze, imiti yabuze cyane kandi ikenewe na benshi ni ya malaria. Inkuru Ijwi ry'America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana.
Imiti abanyamakamba bakunze gukenera ni iyi ndwara ya malaria, inzoka n'indwara ziterwa n'imigera. Abafise amangazini y'imiti basigura ko muri iyi minsi iyo miti idasohoka. Ikibituma hanini ni ukuduga kw'ibiciro by'imiti ivura izo ndwara vyunyuwe n'ubukene buri mu banyagihugu. Nemeyimana Emeline, umukenyezi adandaza mu isoko nkuru ya Makamba, ati nta buryo bwo kugura imiti tukironka.
Haraho bitumwa kandi n'uburyo, uretse nuko ubu tububura bivana nuko kandi imiti yazimbye gose kuri farumasi, tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu.
Juste Minani twaho yavuye kugura umuti w'umwana, ati kubera ubukene iyo ugwarije abana babiri rimwe urashobora kubasangiza umuti. Ivyo biremezwa n'udandaza mu mangazini y'imiti Makamba n'imbabazi Justin.
Hari naho mbere aba yagiye kuvuza umwe kubivanya mbere n'uburyo afise ya mikoro namye mvuga kupfa kare, ugasanga yagiye kuvuza umwe mbwakubaye ati je ndavyo abana mbona umenga bagwaye kumwe, akacahita na yanusu yaguze y'imiti akacongera akayisangiza bamwe babiri canke batatu. Kare yobaye ku muntu umwe afashe igice mugabo ubu ikiba igaruka kuri ba bana bose bafashe ya miti itanakwiye.
Ndabihawe Thierry twahuriye ku mangazini y'imiti ya Mituel, akaba akoresha ikarata yo kwivuriza ko y'abakozi ba leta, nawe ati kuronka umuti ukoresheje ikarata yo kwivuriza ko vyo bisigaye bigoye cyane.
Hari igihe usanga imiti zimbye kandi mwamaze kumva namwebwe imyidogo atari jewe jenyine n'abandi bidoga ati imiti irazimbye, nkacanjira no kuri cyakintu cy'uko bakoresha n'ibintu by'abamitiweri, ugasanga umuti barawukwima kuri farumasi bakagasanga bemeye kuwutanga bajya bagura kuri sampuruza, ubu uvise mitiweri ugasanga ntibakwemere ko bawuguha. Rero imiti mu majambo make imiti irazimbye cyane kandi iragoye no kuronka.
N'imbabazi Jules asanzwe afise imangazini danda z'imiti ku mugwa mukuru wa Makambati, natwebwe abadushorera imiti baratugora, ugasanga turarenza amategeko tugatanga inusu canke irobo y'umuti umugwayi yandikiwe na muganga. Ndayizeye Charles nawe nyene afise imangazini y'imiti Makamba, ati iyo uje kugura adafise amahera akwiriye araguhenda.
Nk'akaruhuko kuri malaria hari umushobora kubandikira kinine ajya kine bijya binini agaca aza kugura nk'ibinini bitatu, ukamubwira neza neza ati ibi ntaco cyo kumarira mugani, nawe akabyanga avuga ati ntandi mahera afise ubwo naraguhenda, ati ngo cyo nzogaruka kugura ubu bisigarira mugabo kishe ntavyo bagura abonye arose mitende ntagaruka.
Kubera hari naho umugwayi abarembye ukagira ikigongwe uramuha umuti ku ideni. Uwo mudandaza w'imiti avuga ko ku kwezi umuti ushobora kuduga amafaranga agera ku 2000 bigatuma abagwaye babagiriza ko babazimba cyane. Uwo basangiye umwuga n'imbabazi Jules nawe ati mu kingo cy'amezi atandatu hari imiti inkenegwa igiciro cyayo cyagwijwe na kabiri bitumwe no kugena ifaranga ry'u Burundi rigoma ritagaciro. Bompi uko ari babiri bakaba bafise amakenga ko azogera igihe abantu bakananirwa no kugura umuti. Abagura imiti basaba leta kubafasha kugira bashobore kugura imiti nk'uko Fuka Masenge Elifaz twahuriye ku bitaro Imakamba bisaba. Kubwiwe leta yogerageza imiti ikazimbuka kugira abantu bato bato bashobore kuyigura. Muganga Nimbona Patrice akorera ku bitaro bikuri Makamba asigura ko ufasha imiti idakwiye ugira mitende ariko nta minsi hera udasubiye ku musego, hakiyongera ko n'inkurikizi
ugahura umuntu ariko afata imiti idakwiye. Ibyo bituma kumbure imigera imwe imwe idapfa burundu cyangwa ugahura yaramenyeye wa muti ukazohura ageze igihe ugahura wa muti by'ukuri ntigushoboye kuvura iyo ndwara kubera abantu bagiye barafata umuti kugeho udakwiye nk'uko muganga yabandikiye.
Ku kibazo cy'icyo bafasha abagwayi kugira baronke imiti ikwiye, iyo hageze kwandika umuti muganga araraba ubushobozi bw'uwamwituye. Kandi leta isanzwe yarafashe ingingo ko abana batarakwiza imyaka 5 bavugwa ku buntu cyo kimwe n'abakenyezi bibaruka, nayo abakuze bagahabwa imiti ya malaria atamahera basabye. Ariko nubwo izo ngingo zafashwe abivuza baguma bidogera ibitaro vya leta ku imiti itaboneka mu mavuriro bakaja kuyigura hanze kandi ataburyo bafise.
Urakoze Desire Hatungimana ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi urwazi uyu mugabo nta rwimo muniho umushimwija mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.